Tuashimile kumandanya kumviliza ijwi Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 miriwe nchuti bakunzi ni kaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe hingingo nkuru nkuru ziyagize Burundi bwemeza ko hari amasezerano atandukanye bufitanye n'ibihugu by'Abarabu akingira abakozi baje gukora ubuzi buto buto muri ivyo bihugu
amasezerano cyane cyane araba abakozi bato cyo no kwita les ouvriers aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya
Uni Albert Shingiro umushikiranganje jeje migendranire y'u Burundi na yandi makungu amwe mu mashira hamwe yigenga yo yamara atewe impungenge nano masezerano muravyumva handi hato murano makuru Abantu 16 barayibishwe n'abakekwa kuba abarwanyi bitirira idini rya Islam muri Kongo. Benin yemeje itegeko ryo kuvana mwinda. Nongere ndabahikaze namwiriwe nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika amakuru twafitiye kuri no mugoroba tuyahera kuyagezeho ijya nino kwisi aho muri Benin inama nshingamateka yashizeho itegeko ryemera gukuramwo inda ibindi tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi
itegeko rishya ryemerera umugore utwite gukuramo inda itararenza amezi atatu niba gukomeza gutwita byamutera ibibazo ku buzima bwe ibibazo bya mikoro by'uburezi by'akazi cyangwa se ibibazo byo mu myemerere Iri tegeko rikuyeho iryari risanzweho ryo ryemereraga umugore gukuramo inda ku bushake bwe mu gihe gutwita bishobora kumuviramo ingorane ku buzima bwe igihe yaba yarasamye afashwe ku ngufu igihe yaba yarasambanijwe na se cyangwa musaza we no mu gihe umwana atwite yaba afite ikibazo cyazatuma atabaho Uretse izi mpamvu zonyine gusa itegeko ryavuyeho ryahanishaga umugore wese ukuyemo inda ku bushake bwe kuva ku myaka 5 kugera kuri 20 y'igifungo gukuramo inda rwihishwa niyo mpamvu ya gatatu ituma abagore bapfa ari benshi muri Benin bihitana abagera kuri 200 buri mwaka Benin ibaye kimwe mu bihugu bice cyane bya Afrika bifite amategeko yagutse adashyiraho inzitizi yemerera umugore gukuramo inda ku bushake bwe birimo Zambia Angola, Cap Vert, Mozambique, Afrika y'Epfo na Tunisia.
Thomas Kamirindi urakenuye tugume ku mugabane wa Afrika. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afrika yo hagati yemeza ko ibitero Boko Haram igaba muri ako karere vyagabanutse. François Lonsini Fall abitangaje inyuma y'urugendo yakoze mu karere k'ikiyaga ca Chad ejo ni mukankusi abandanye nino nkuru.
François Lonsini Fall intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afrika yo hagati yatangaje ko ibitero by'umutwe w'abajihadiste Boko Haram byagabanutse muri amezi 5 ashize. Uwo mutegetsi avuga ko umunyamabanga mukuru wa ONU yamwohereje kureba ibyo abaturage bakeneye mu gihe barimo kongera kwiyubaka. Yasobanuye ko ONU irimo gushishikariza amahanga gushyigikira umutwe w'ingabo uhuriwemo mu karere MNGTF mu rugamba rwawo ku mitwe y'intagondwa kugira ngo haboneke amahoro arambye. Fall avuga ko yasuye ibihugu bya Cameroon, Chad, Nigeria na Nigeria kugira ngo asuzume uburyo bwo kongera gutangira kwiyubaka no gushyira ingufu mu kugabanya ubukene. Ibyo bihugu ko ari bine byohereje ingabo mu mutwe MNGTF hamwe na Benin. Uyu mutegetsi yavuze ko programu ya ONU ishinzwe amajyambere irimo gushyira hamwe amafaranga yo kubaka imihanda ihuza Cameroon, Nigeria na Chad hagamijwe gufasha mu rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Yongeyeho ko iyo programu ya ONU irimo gufasha abaturage gutera ibiti. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR naryo ririmo gufasha abahunze gusubira mu midugudu yabo kubona ibyangombwa batakaje nk'icyemezo cy'amavuko no kubonera abagore ibikorwa bibyara inyungu. ONU ivuga ko abenshi muri miliyoni 40 z'abantu baturiye ikiyaga Chad babayeho mu bukene ku ruhande rumwe biturutse ku bitero bya Boko Haram. Madiyawa Bakari, guverineri w'intara ya Far North ya Cameroon ku mupaka wayo na Nigeria na Chad, avuga ko abasivili bakeneye inkunga. Asaba abayobozi ba Cameroon na ONU gufasha kuvugurura imibereho yabo.
Ejuni bandaniriza mu burasirazuba bwa Kongo ahavugwa abantu 16 baraye bishwe n'abakekwa kuba abarwanyi bitirira idini rya Kiislamu.
Abo bakekwa ko ari abarwanyi ba Kiislamu bishe abantu 16 banatwika amazu mu ijoro ryejo kwa gatatu mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko uwabyiboneye n'umuyobozi wa societe civile yabivuze. Umuvugizi w'ingabo mu karere mu gitondo cyo kuri uwa kane yavuze ko abasirikare bari ku irondo basakiranye n'abarwanyi ubutegetsi ariko ntiyagira ibindi bisobanuro atanga. Luc Kakule Meso umuturage wo mu mudugudu wa Karembo uri mu birometero bigera muri 40 uvuye mu burasirazuba bw'umujyi wa Beni yagize ati "Twarimo gusangira icyo kunywa n'inshuti nuko mu buryo butunguranye twumva urusaku rw'imbunda. Ikintu cya mbere cyatujemo ni guhunga. Mu gitondo cy'uyu munsi twabonye imirambo 16 abapfuye barimo umuhungu wanjye w'imfura." Mumbere Mereki Murana umuhuzabikorwa w'imiryango yo mu karere iharanira uburenganzira bwa muntu yemeje umubare w'abapfuye. Kuri we igitero cyakozwe n'inyeshyamba za ADF. Umutwa ADF ugizwe n'abarwanyi bakomoka muri Uganda umaze imyaka ukorera mu mashyamba y'inzitane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka wa Uganda. Watangiye kwica umubare munini w'abasivili mu mwaka wa 2014. Mu mpera z'umwaka wa 2019 ingabo za Kongo zatangiye ibikorwa byaguye kuri uwo mutwe bikongeza urugomo. Murara yagize ati "Birababaje kandi biteye agahinda kubera ko buri munsi tubara abapfuye." Mu kwezi kwa gatanu gushize guverinoma ya Kongo yatangaje ko intara ya Kivu ya ruguru hamwe n'iya Ituri zari mu bihe bikomeye izishyiramo ubutegetsi bwa gisirikare. Yashakaga guhagarika imivu y'amaraso ariko umutekano w'abasivili wakomeje kuba nabi nk'uko ikigo Kivu Security Tracker kibivuga. Iki kigo gikora ubushakashatsi n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo gikuru i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezweho hirya n'ino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri www.voa.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'ubutungane. Leta y'u Rwanda ejo kwa gatatu ku mugoroba yatangaje ko izokunguruza imikiririze y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 20. Sentare nkuru iburanisha ivyaha mpuzamakungu na Njabukambibe y'u Rwanda muribuka ko yaciriye Paul Rusesabagina umunyororo w'imyaka 25 mu gihe ubushinjacaha bw'ico gihugu bwari bwamusabiye gupfungwa burundu. Umukobwa wa Paul Rusesabagina we Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira ingene bakiriye ubujurire bw'ubushinjacaha.
Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingi yari politiki ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikite n'agahinda nuko ubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inyiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunité yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dossier y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politique kandi ko bafata decision zivuye ahandi.
Uko ubushinjacyaha bujuriye kubera iki mwebwe mutigeze mujuririra kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire?
Papa ni ifungwa ya politiki. Uburenganzira bwe bwose baramwimye. Bamwimye abavoka be ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition nago umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau kandi papa byerekanye karu ifungwa ya politiki kani ni politiki gusa izamva na muri prison na gabiru nurubanza
uvuze yuko atari urukiko nurubanza bizamvana muri gereza kwa zahavanwa na politiki inteko nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi ariko perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera wowe iyo urebye uko ibintu byifashe urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza
ego kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko na butabera uri mu Rwanda ni gute ushobora kwima uko abonana n'aba abavokabe ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dossier ye ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri cellule ye ibyo byose byerekana kandi ibyo ni basique kuryo byerekana ko na butabira buri mu Rwanda ibyo bintu biri basique na nago binahari rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera ibyo bahubwo bamaze kwerekana ko naruhari kandi nagari abo barabyerekanye ariko nabandi barabibonye the American Bar Association the Clooney Foundation the European Parliament the US Congress the Human Rights Watch Amnesty International ni benshi cyane ama organization ama parlement ama gouvernement barabivuze donc iyo abantu benshi babivuze president Kagame akavuga ikindi aba yavuze ashaka kuvuga ariko abandi bose aba babibonye rero tutegereje action zizakurikira ya mu magambo aba politique bo international et kwisi yose bavuze bazakurikira ibyemezo bafashe
ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe nabo banyamahanga
njyewe nago ndi umu politique njye ndi umwana muravugira papa ziko aba politicien bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe ariko barabisabye kandi nago bazasubira inyuma ahubwo bazakomeza bashireho pression kugeza igihe ko papa atahe tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujoinya campagne ya liberation ye donc kuriya Kagame yashaka gucecesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga
Karine Kanimba ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
Murakoze cyane Venuste
Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yarungikiye ijwi ry'Amerika yagize ati twunguruje urubanza rwose kubaregwa bose hari byinshi tutishimiye tuzobisigura muri sentare igihe cyo kuburana kigeze Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Uburundi uno munsi kwa kane bwibutse imyaka 28 iheze Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatowe biciye mu nzira ya demokarasi agandaguwe umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ukavuga ko ivyumviro vyiwe bitaraja mu ngiro ho umugambwe ubivuga usigura ko hacibonekeza abantu bicwa abafungirwa ubusa n'igiturire gitangwa mu gihugu hagataho ku nshuro ya kabiri leta y'u Burundi yagabanije ibitigiri by'abaja kwibuka abanyeshuri b'abatutsi bishwe mu 1993 inyuma y'igandagurwa rya nyakwigendera Ndadaye ahitwa mu Kibimba ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza akoreje ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya
birori byo kwibuka president Melchior Ndadaye byabereye mu gihugu cyose ariko nyamukuru byari ku murwa mukuru butunze Bujumbura abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misasomewe kuri katedrale Regina Mundi mu nyuma baje gushingoriza amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza cyitiriwe kwikukira hagati na hagati mu gisagara anatore Rubenyange icegera cha musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura yisunze igice cya 12 cy'intumwaruka yibukije ko atagushira hamwe ataha barundi bazigeza
urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose mugambwe umwe no gishobora kwaka wonyene urahavu kazimata ukazima abahutu ntibashobora kwaturube yabonyene barahava bakazimata urubya rugahera abatutsi ntibashobora kwaturube yabonyene barahava bakazimata urubiga rugahera abatwa ni kukuko abahunze batagarutse ngo bazo mu magogo barimwo urubiga rw'Burundi rwaka ntiruzobarushemeye
umugambwe Frode Buwandadaye usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi Pierre Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero
guhungabanya gatya kazi na muntu birahera urabona abantu bicwa hirya no hino demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese abafise agateka agatunganirwa siko bimeze muri iki gihugu cyacu ufashe rero ni ibibazo na president w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasirije igihugu ufatiye kuri ibyo gatya kazi na muntu nk'ibintu byo gufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi nico bazira
naho imana saba leta gushira mu nyigisho mu mashuri y'ivyumviro vya ndadaye nk'uko yamugize injungu ya demokarasi
icambere na mbere dusaba leta yuko yoshira hinyigisho zijya migambi nye nico bahiro ndadaye yari yashize imbere kuzigashigwa mu bitabo by'amashuri haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira inshungu ya demokarasi ni ngombwa hari ibintu byiwe imwe bateza kwigisha
mukurindira ko biba abakenyezi bategetse bicanye nandadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa cyo kimwe n'abana babo Jacqueline Karibwami umukuru w'ishyirahamwe ryabo Avode
ishyirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa cyo kwibuka no gushyira president Melchior Ndadaye mu nshungu z'Uburundi agashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imvuvu ziwe bashyigikirwa ku bw'ibyo ishyirahamwe Avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka inyenicyubahiro president Melchior Ndadaye cyokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cyari cyabashinze
ibibabaje bamwe si byo yabaje abandi urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi muri bo harimo abanyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi barabo kuri iseke ibimba kuva mwaka uheze leta yategetse ko baje kubibuka batarenga 10 Roter Niyonkuru umukuru w'ishyirahamwe ya Genocide Dakiri moso yasavye leta kureka abantu bakibuka babo uko bavyifuza
ishirahamwe ase genocide kiri moso risavye leta y'u Burundi yuko imigirwa nkiyi twunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'ikiza cy'ihonyabwoko uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atari nk'iza macakubiri no kugira ngo ngogira ngo bakeya guturazi yuko iki kiza cya covid cyadutse ntibiza kuyikingira mugabo ukurikiza amategeko si bamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize
Zimonsuguru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana kwibubu asaba ko ababiciye bo hano wahisunzwe amategeko
kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi ntabandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye bukora atabo bwegamiye nahamwe ubutungane bwiza niyo mizintwaro yariyo yose
umwaka uheze SNT ntayizwa y'u Burundi yanishije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera president Pierre Buyoya babisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanywe bavuze ko mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nkuko atacabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972 inyuma y'icwa giwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 Eloge Wirikaneza ijwi rya Amerika
Eloge Wirikaneza urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ico gihugu cemeza ko kimaze gusinyiranira n'amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye cane cane vy'abarabu nka Arabia Saudite Qatar n'ibindi yo gukingira abakozi bato bato cane cane abakobwa mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje w'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye no gusinyiranira ayandi masezerano nk'ayo n'ibihugu vyinshi vya Afrika Albert Shingiro hasigura ko ayo masezerano yose agamije gukingira abakozi b'abarundi baje gukorera muri ivyo bihugu yamara amwe mashira hamwe akingira gateka k'abakenyezi afise amakenga ko ari uruyeri rufise intumbi ntumbero nk'iy'urudandazwa rw'abantu idonido numenyesha makuru w'ijuru ya Amerika ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
ubwo Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemo Arubere Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'Burundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamwo abo bakozi
dutanguriye muri ivyo bihugu by'Abarabu kuko arivyo abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cha Qatar cha Oman no mu gihugu cha Emirates n'ibihugu duhana imbibe n'igihugu cha Congo cha Tanzania naho nyine birashoboka mbere twashobora no kujya muri za Nigeria za Congo Brazzaville ahantu hose baba bakeneye abakozi no muri za Guinea Equatorial hose kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikabaha inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora kandi zikabaha n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane
ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa nayo masezerano nk'uko umushikiranganje shingiro yabiseguye
ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyo no kwita les ouvriers aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurya by'abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi iyo ndamasezerano ya mbere amasezerano ya kabiri na yaraba le métier ntonto nkizi z'abakora amamodoka abafundi b'inzu abateri ibiti abatera amashugwe kandi nkuko mubizi agashahara akaba kisununuye gusumba ngahi wacu nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite
nabo biruko amwe mu mashiramwe akingira gateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi Maitre Imakire Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikro y'ijwi rya Amerika
abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi barungitswe n'igihugu mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze ari abarungitse ukugene bashitseyo harimwo uruhara rw'inzego za leta hariho abavuyeyo hariho abatashe barahindutse batakira abantu ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibi byaha bigezwe bahana
umushikiranganje Albert Shingiro arabahumuriza akavyamirira kure akanongera ko kuguserukize bw'u Burundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo
turafise userukizi muri Arabie Saoudite ubwo serukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura kandi aho bishoboka barabafasha navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri contrat ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu bareme yuko tuzaturugurura cino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya kuburyo batamuhemba cash tiko kuri cash nta umenya ko bamumushara ukwiye basha guha wahembwa $500 baguha idolari 100 bagacha ati uvuze turakwereka
abo bakenyezi baserukira abandi mu mashirahamwe yigenga ntibanyungwa niyo nseguro Maitre Hunja asanzwe ari no mishirahamwe y'abagore bize iby'amategeko mu Burundi
ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano atakigiye guhinduka mu kazi bakoze kuko nibaba bashyizeho itegeko kugira ngo irungike muri ivyo bihugu bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukufuja mu bushurashuzi nta kizohinduka
nkuko biri muri raporo y'igipolisi mu kirengo cy'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu by'Abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushiraho amategeko atunganya ivyo bikogwa Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyasozerera ha muri Amerika, aho batandukanye babandanya kugira ico bavuga kuri nyakwigendera Colin Powell yigeze kuba umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ku butegetsi bwa President George Bush. Colin niwe mwirabure wa mbere yageze kuri runo rwego. Yitavye Imana kuwa mbere w'inondwi afise imyaka 84 y'amavuko ahitanywe n'ikiza cha virusi ya corona. Ibindi reka ndabareke mu vyumve muri no nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika, mukamubwiye kwisomerwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
Colin Powell yari umusirikare wo ku rwego rwa generali w'inyenyerenye n'umunyapolitiki wubashywe ndetse umwe muri bakizigenza mu birabura b'Abanyamerika. Yabaye umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ku bwa Perezida Ronald Reagan, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika ku bwa Perezida George Herbert Walker Bush, hanyuma za kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bwa Perezida George Walker Bush. Ababaye umwirabura wa mbere ugeze kuri urwo rwego rw'ubuyobozi kimwe n'izo zindi ebyiri yabanje gukoramo.
Nari nicaye mu biro byanjye, umwe mu bakozi bayoboye abandi arinjira hanyuma afungura urugi arambwira ati, nyakubahwa, hari icyo nshaka kukubaza, hari urujijo rwinshi muri iyi nyubako. Ndamubwira nti byagenze bite? Nawe ati tuzajya tuguhamagara ngo iki? Tuzaguhamagara generali cyangwa nyakubahwa minisitiri? Ndamusubiza nti uko byagenda kose ni nyakubahwa minisitiri. Nongera nti none haca bugufi utere pompaje icumi.
Ugupfa kwa Colin Powell ni indunduro y'ikiragano. Yabaye ikimenyetso cy'ubudashyikirwa n'imikorere ihebuje y'Abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabura mu ngabo z'igihugu cyacu, ndetse mu buryo bumwe byanashoboka kuba iyo mikorere ye ariyo yaharuriye Obama inzira imuganisha ku perezida. Mu 1996 Bwana Powell yashatse kwiyamamaza ngo abe perezida wa mbere w'umwirabura, ariko umugore wamuca intege kubera impungenge z'uko hashoboraga kuba abaheza nguni bari kugerageza kumwivugana. Nyuma y'imyaka mike, igihe umudemokrate Barack Obama atanze kandidatire ye, Powell, umurepublikani utarangwaga no guheza inguni, yitandukanyije n'ishyaka rye ashyigikira Obama. Minisitiri w'ingabo Lloyd Austin, umwirabura wa mbere uyoboye Minisiteri y'ingabo ya Amerika, yise Bwana Powell umujyanama ukomeye n'inshuti.
Yahoraga mu mwanya, ndetse nahoraga njya kumwitabaza ku ngingo zikomeye. Yahoranaga inama nziza cyane, ariko wongereho ngo nziza cyane. Nta kabuza tuzamukumbura. Ndiyumva nk'usigaranye icyo kinini mu mutima wanjye.
Nyuma yo gukomereka ubugira kabiri nk'umusirikare muto mu ntambara ya Vietnam, intambara yahaye umurongo w'intekerezo ze ngo ni ryari abaperezida bakwiye gukoresha ingufu za gisirikare, ni ryari bitari ngombwa kuzitabaza.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier are what made him.
Nibwira ko imyaka Minisitiri Powell yamaze mu gisirikare ariyo yamuremyemo umudiplomate w'indashyikirwa. Yarasobanukiwe ko intambara n'ibikorwa bya gisirikare bigomba kuba inzira ya nyuma igize izindi zose zanze.
Powell yashimiwe cyane imikoreshereze y'ingufu za gisirikare mu buryo bw'agatangaza mu ntambara yiswe yo mu Kigobe, iyi yirukanye byihuse ingabo za Iraq mu gihugu cya Kuwait mu 1991. Icyakora abamunenga bamaganye ijambo ritavugwaho rumwe yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu kwa kabiri kw'2023. Icyo gihe Bwana Powell yumvikanishije impamvu z'intambara kuri Iraq mu gihe cy'ubutegetsi bwa George Walker Bush, avuga ko icyo gihugu gitunze intwaro za kirimbuzi nyuma zitigeze ziboneka.
Ibihamya kuri Iraq biri mu myitwarire igaragaza ko Saddam Hussein n'ubutegetsi bwe nta mbaraga habe na nkeya bigeze bashyira mu gusenya izo ntwaro nk'uko bisabwa n'umuryango mpuzamahanga.
Icyo gishobora kuba icyasha gikomeye mu byamuranze, ariko kandi ntikiri kuri we wenyine, ni ku muryango wose w'ubutasi. Ntekereza ko hari ibigo 13 binyuranye byose bishinzwe ubutasi, 12 muri byo byemeje ko Iraq itunze intwaro za kirimbuzi, na warasesengura za kubyemera. Bose baribeshye.
Na Bwana Powell ubwe nyuma ibi yaje kubyita ikizinga cyinjiye mu byamuranze mu kazi ke. uyu munsi yaba abarepublikani yewe n'abademokrate bose kimwe bamufata nk'umuntu w'icyubahiro wakunze igihugu kugeza ku ndunduro.
Akabinunga haduce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri mikoro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije, yegeranijwe na Facile Gebehu. Twemikwa izina rya bagenzi bacu bose, tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.